SBS Radio.
Ndabashimiye abari kumwe natwe. Iyi ni SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amedenizigama. Mu misi heze duherutse kubona canke twaramenyeshejwe ibijanye no kubura k'umwana w'umuhungu wo mu Burundi aza gutogwa ari kiziga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuvyeyi wiwe ahava tuyagira ni Benigne Manirakiza. Mvo n'imvano y'ingene vyagenze ni muri iki kiganiro. Kaze.
sbs.com.au.
Kaze ubugira kandi nkuko narinda bibabwiye ndi kumwe na Benigne Manirakiza muri iki kiganiro. Ndaguhaye kaze Benigne Manirakiza.
Murakoze cyane, nkaba ndi umubyeyi wa Aimable Manirakiza.
Ego, murakoze cyane kuba mwaduhaye aka kanya kugira ngo dushobore kuganira. Nagomba mbaze Aimable Manirakiza yari umuntu ki muri rusange?
Aimable Manirakiza yari umwana w'umuhungu wa mbere, akaba mu bana mbyara, akaba yarafite imyaka 24 y'amavuka, akaba yavukiye muri Tanzania, mu nkambi ya Tanzania bayita Imtenderi, ariko akaba yarasanzwe aba muri kino gihugu cya Australia imyaka myinshi niho yayimaze aba.
Murakoze cyane Benigne. None Aimable yakunda iki muri rusange?
Aimable yari umwana yakunda ikintu bita imiziki. Imiziki abantu bose barayizi. Yakunda imiziki, yakunda kujya ahantu ho kwiherera mu masengesho cyane. Yakunda gusenga ku munsi ku munsi, yafata nk'iminota 30 cyangwa isaha ari kwiherera asenga. Aimable yari umwana akunzwe n'abavyeyi n'abaruvukana, agakundwa na community ndetse na Australia muri rusange ku bantu bamuzi mu ntara zitandukanye.
Twamenyeshejwe kandi yuko mwebwe mwaje muvuye mu burengerazuba bwa kino gihugu cya Australia, aho mwaje mumusanga Aimable Manirakiza. Ariko bivugwa yuko kandi Aimable Manirakiza mwamuburiye irengero ariwe mwaje musanga, ariko muza kumutora hanyuma mwotubwira ingene yaburiwe irengero Aimable Manirakiza.
Ego, nkuko mwarimo bivuze, twe twaje tuva mu ntara bita Pefu, ariyo y'uburengero nyene muri WA. Twimukiye ahantu muri Victoria mu kwezi kwa mbere kuri uyu mwaka nyene wa 2021. Hanyuma ubwo Aimable yagiye kuzimira cyangwa kuvamo kuva tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu uyu mwaka nyene turimo.
Aho rero icyo gihe cyose mwabimenye gute ko yaburiwe irengero? Mwabimenye gute ko yazimiye?
No kuvuga muri icyo gihe twagiye kumenya ko yaburiwe irengero, kuko je nk'umubyeyi nari maze kubona Aimable umengasa n'urwaye. Hanyuma nca ndamuhamagarira ambulance kugira ngo imujane
Rusehabaniha.
Noneho tukirindiye ambulance ko idushikira, umwana yaciye atangura gutambuka amera nk'uvuye aho twari turi mu rugo. Ni nayo mpamvu murumuna wiwe yamukurikiranye kugira ngo amutugarurire, ariko ubwo ambulance yagize ihashike isanga umwana yamaze kuzimira yagiye.
Murakoze cyane Benigne. Nibutse abariko baratwumviriza ku iyi ari SBS mu Kirundi, abadufatiye hagati ndiko ndayaga na nyina wa nyakwigendera Aimable Manirakiza, aho bamubuze kuva itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko nyuma yaho baza kumutora ari kiziga. Watubwiye ingene yabuze, none mwaje kumutora gute? Mwabimenyeshejwe n'iki? Mwabifashijwe mwo gute kugira ngo mushobore kumutora Aimable Manirakiza?
Twaje kumutora ku itariki 4 z'ukwezi kw'icenda. Tumutora mu ruzi ariko bitwa muri Australia ngo ni Werribee River. Werribee na karere hana river n'uruzi waho hantu twamusanze umwana amazeyo amezi abiri n'iminsi 11 aryamye mu mazi bisigura ko inyuma yuko tumutora twagerageje kurondeza twagerageje kubibwira abajejwe umutekano turabe yuko bashobora kumuturongera mu minsi ibiri byibura telefone yiwe yari gifite muriro ariko abajeje umutekano ntibabyihutishije cyane bobo bibaza yuko umwana agiye azoshagaruka bibaza ati abana barakunze kuva mu mago y'abanyina n'ababyeyi bakaca bagaruka niyo niho babishize bibaza ati umwana aragaruka
none ko mwumva telefone yiwe mu minsi ibiri yari gifisemo muriro mu nyuma byumvikana kubera ko mwamutoye nyuma y'amezi abiri arenga none mwaje kumutora gute kandi telefone yiwe yazimye
ni ukuvuga muri icyo gihe nk'inyuma y'amezi abiri nyine aheze dushakisha twaramubuze n'abajejwe umutekano basa n'abadehukiwe twaciye turonka umuntu adushigikira ajejwe kwinjira indani mu matelefone cyangwa mu makompiyuta cyangwa mu makamera bamwita umuhakazi ryanamaze kwitegura niwe kuraba arabona location y'aho Aimable ari
abona akarere Aimable aherereyemo
cyane cyane yabonye telefone ahiri bituma asha atubwira ati aha hantu tubonye telefone niho dushobora kubona Aimable na cyane cyane ko uyu muntu yashoboye gukora ibintu polisi zitashobora gukora
none mwaje gutora Aimable amerewe gute mu ruguruzi mwasho kuko wavuze ngo mwamutoye ahantu hari Warabi River mwaje kumutora ameze gute mwamushitse ko gute
byari ibintu bibabaje cyane uwo muntu amaze kumbwira akarere aherereyemo baciye dufata urugendo itariki zine z'ukwezi kw'icyenda mu gitondo cyakaranye saa tatu n'inusu twari tugeze aho hantu dutangura kumushakisha nyine mu ayo mazi aho hantu ku mazi kwanza ku nkengero z'amazi hama rero tubona yuko aho hantu uwo muhaka yerekanye ngira ni nk'akadomo cyangwa pini n'amari bayita pini sinzi
ni nk'akadomo
aho hantu ako kadomo kerekana ntitwashobora kuhashika kubera hari nk'ibintu by'inzitizi ibiti amahwa n'iki byari ngombwa ko dukoresha ubwato kugira twinjire mu mazi rero uwo muntu yabidufashijemo yahise yinjira mu ayo mazi ari kumwe na murumuna wa Aimable nyine ari we Bene Bienvene arinjira mu mazi noneho amutora ari kiziga kiryamye mu mazi nyine cyarasangutse sinzi uko ari gusanguka njyana nk'izuba riba ryaramusanguye cyarashwanyukiye mu mazi reba tuvuge uko umwana byari biteye ubwoba kumuraba kuko iminsi amezi abiri n'iminsi 11 ni ibintu biteye ubwoba byari biteye ubwoba kumuraba
none ubwo turi ko turavugana abajejwe umutekano cyangwa abajejwe gukurikirana abazimiye baramubashikirije barababwiye ko ari we mwaramenyesheje ko ari we
ego ubuye twaramaze kumenya ko ari we kuko bamaze kumukura mu ayo mazi njyewe ikintu bakoze batwaye amate yanje kugira bagende kuyapima barabe ko ahuye nawe ibintu bavuga ngo ni DNA njyane nk'ibyo nyine nsiguye noneho kuko bitakunda ko ndamugukonfaminga ngo uyu ni we
kugira wemeze ko ari we
sinashobora kumubona bavuze ati ntushobora kumuraba rero bahise bamujyana ahantu nyine ho kubika ibiziga by'abapfuye kugira bamukorere kwa ayo matohoza hanyuma rero baratubwiye ati ni we nanone n'ikimenyamenya nijoro raheze itariki 15 z'uku kwezi kw'icenda baranshikirije ibegi iyo yari afite
agasaho kiyo
ni nk'agasaho yego agasaho yari yagiye afite n'utuntu twarimo indani barabinshikiriza abajeje umutekano noneho binyemeza ko ariwe by'ukuri mbonye n'impuzu yari yambaye
Beninyimana irakiza ndagushimiye cyane
urakoze cyane murakoze namwe
muramwumvise rero yari SBS mu Kirundi uyo ni umubyeyi wa nyakwigendera Aimable Manirakiza yari kora tuyagira nitwa Jean Paul Amede naho utaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/ gahetamye radio app